Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kuwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miriyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 9 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Mundikije.
Nditeze ko nzokura ubumenyi budasanzwe kugira norohegwe gukora ibyo numva nshaka guhereza Abarundi na cyane cyane no mu ntara yanjye.
Uyo ni Belize Nahimana, umwe mu basore n'inkumi 12 bagize amahirwe yo gutorwa kuja gukurikirana umugambi yari wo gukarisha ubwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangujwe na Perezida wahoze atwara Amerika Barack Obama. Aravuga icyo yiteze kuri uyu mugambi hamwe n'ukuntu azokoresha ubumenyi azokura muri Amerika mu guteza imbere igihugu ciwe. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama y'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu seruko kubijanye n'ihingurwa mu ipeteroli yari maze iminsi 3 Bujumbura Burundi turaziga kako mukanya kari mbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibicishije mugambi wa yari Young African Leaders Initiative uzwi kandi ku izina Mandela Washington Fellowship irahitamwo urwaruka rw'inkerebutsi rwo mu bihugu byo muri Afrika rukaja gukarisha ubwenge mu makaminuza atandukanye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mwaka 12 muri urwo rwaruka ruzova mu Burundi, bane batowe mu ntara ya Gitega. Abo banyagitega bahamagarira urundi rwaruka kugerageza amahirwe yabo muri uyo mugambi uba uko umwaka utashe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse ari i Burundi.
Ugo gwaruka gwo mu ntara ya Gitega gwatowe muri uyo mugambi bose uko ari bane bavuka mu gisagara ca Gitega. Muri abo harimo n'abakenyezi bubatse bagize ayo mahigwe. Ditiane Gateka, umukenyezi w'imyaka 28 arubatse afite n'abana babiri, aratubwira uko yamenye ibijanye n'uwo mugambi wa yari.
Uyo mugambi wa yari namenyeye muri American Corner igihe yabaje kubyigisha, ca ndavyumviraho nda playing ndatanga ibisabwa hama mbona gutogwa nzoja muri state yitwa New Hampshire kwishuri yitwa Dartmouth College hamwe nzokurikirana igisata citwa Business and Entrepreneurship. Sanswe ndandaza impuzu rero ngiye kuvyiga gose, ngiye kuronka ubumenyi hariya buhagije kugira nshobore ino guteza imbere cyane urudandazwa rwanje nongere mpe akazi abashomeri benshi bari mu kino gihugu cacu.
Bamwe mu Barundi kazi biyumvira ko umugore ari uwo kuguma mu rugo araba vyo muhira gusa. Gitiane Gateka arashimanura atanga.
Nubahanura kuja mu mashirahamwe kugurukira cyane cyane cyo no kwita mu rurimi rw'Igifaransa Le Monde de l'Internet, kuko niho benshi bamenyera byinshi. Yego, nubahanura kuguruka mu mutwe bakaja mu bibliotheque bagasoma ibitabo, bakaja ahantu hari connection bakumviriza bakamenya by'abandi bakenyagizi bo mu bindi bihugu bariko barakora, gutyo nabo bagashobora kugira ico bashikirije mu byo bakora. Ego, ico gihe cyarenze cyo kuguma mu rugo, ubu nyine gusohoka tugakora, kuko ivyo urugo rukenera ni byinshi cyane. Tugiye kugira imigambi, tugafashanya, tukarondera uburyo, tukarondera amahera, tugakora, tukiruka, natwe turashoboye.
Belize Nahimana, umwigeme w'imyaka 25, aratubwira umugambi yakoze kugira ngo abone amahirwe yo kuba muri iyo programa ya yari.
Ikintu nanditse ku ishuri niga ko muri secondaire hari abagenzi banje bagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva. Ndakora ibishoboka byose kugira ngo menye burya buryo bavuga namwo bakoresheje ibimenyetso. Ndabimenya, ndaza ndabafasha kuyaga n'abandi bantu muri mu kibano. Hanyuma ikindi nanditse gufasha abakenyezi canke abigeme nko gutwara amamoto mu birinjiza amafaranga. Naciye mpitamwe kuvyinjiza mu bandi bagenzi banje babigeme, turabiyaga ko numva nabo bashigikiye icyumviro canje. Kugeza ubu hariho batatu tumaze gutangura kwiga amamoto kugira ngo natwe turonse ibisabwa, uruhusha rwo kugendesha imoto, natwe tuze turaronka ayo mafaranga naho yoba make muga kugira ngo ubushomeri bugabanuke na cyane cyane kuba kenyezi n'abigeme.
Belize Nahimana avuga ko niyagaruka atakibuza azokoresha ubumenyi azoyavanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guteza imbere igihugu nahavuka.
Denzo ja muri Pennsylvania nzo kwiga ku university yitwa Drexel zomarayo indwi zitandatu. Nzoba ndi mu gisata cha civic leadership nditeze ko nzokura ubumenyi budasanzwe kugira noroherwe gukora ibyo numva nshaka guhereza Abarundi na cyane cyane no mu ntara yanje.
Ubwo gwaruka gwatoranijwe muri programa ya yari biteganijwe ko ruzofata indege rugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itariki 15 za kuno kwezi. Ikigo ndangakaranga cy'Abanyamerika American Corner kiri mu gisagara cya Gitega nico cyafashije ubwo gwaruka kugira ngo rushore kuzuza ibisabwa muri uyo mugambi. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Nuko muvyumvise iyo nkuru twayiteguriye na Fidel Nsabimana. Fidel Nsabimana, urakoze kuri iyo nkuru.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi uyu munsi niho harangira inama yamaze iminsi 3 kubijanye n'ubushakashatsi bw'ibitoro na gaz, naho abahinga bishimira intambwe bamaze gushika ko amashyirahamwe igenga avuga ko bamukira rugendo bashobora kugabanuka bitewe n'uko umuhora w'ibitoro uzoca ahantu hari ibikoko byinshi. N'inkuru ya mugenzi wacu Eroge Urika neza ari i Bujumbura mu Burundi.
Ibihugu byose bigize umuryango wa EAC birimo ibitoro na gaze. Uretse mu Burundi hakiri ibimenyetso gusa, mu Rwanda havugwa gaze yo mu kiyaga cya Kivu, muri Uganda no muri Kenya haherutse naho gutorwa ibitoro, Tanzania nayo ivugwamo gaze nyinshi rwose. Yugururiye inama igira 8 kubijanye n'ibitoro na gaze. President Nkunziza yavuze ko umuryango wa Afrika w'ubuseruko ari isoko rinini cyane muri icyo gisata.
With a market size of more than 150 million people across the East African community.
Ahagira ati ku isoko ry'abantu barenga miliyoni 150 mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ukaraba n'ingene amasoko ntanga nguvu akenewe mu buzima bwa misi yose bw'abantu. Ni yindi nkabuzo kugira ngo mu karere tubandanye ubushakashatsi bwo gucukura igitoro na gaz. Dutegerezwa no kuresha abikorera utwabo kugira ngo bashire imitare muri ico gisata, tunashireho amahinguriro y'ibitoro yotuma ibibazo by'amasoko ntanga nguvu bihera mu muryango wa EAC no hanze yawo.
The energy demand within the East African community and beyond.
Ariko rero izo vyifuzo vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi biracafise intambamyi no mu gihugu ciwe. Amatohoza yakozwe yerekana ko mu kiyaga Tanganyika hari bitoro nubwo bitazwi uko bingana. Mugabo ntaritiyo na rimwe riracukurwa kuvugwa ubushakashatsi bubaye kuva mu mwaka w'1947. Paul Ndarihonyoye, umuyobozi mukuru w'ubushakashatsi w'ubutare n'agataka mu Burundi, aratubwira bimwe mu vyokorwa kugira ngo ibintu bitere imbere.
Icyo leta yotegekanya muri kazoza nuko bwa mbere yoheze ikaraba mu mafaranga itanga muri budget ijanye na recherche, ikaduza ayo mafaranga hama igaheze gashiraho nkuko mu bindi bihugu tubona ikomite nationale ibijejwe kugira iby'ubushakashatsi mu by'igitoro ikabihashira hama akaja n'ubugi mu kugira ibihashire. Rero nuko yo banze karungika kwiga n'abantu ibwo buhinga uko gushika ubu onya nko muri muyobozi bukuru ndimwo abari baravyize bose baramaze gutaha kubera imyaka y'akazi yarakwiye, badusigaye atabantu bahari bavyize babikurikirana.
Mu kurindira ko Burundi butangura gucukura ibitoro vyabwo, ibihugu bigize umuryango wa EAC vyemeranije gushiraho umuhora w'ivyo bitoro. Amashyirahamwe yigenga na cyane cyane ayo mu gisata cy'ibidukikije nubwo atanze iryo terambere arafise impungenge. Robert Damuri ava mu gihugu cy'Uganda ari mu bayagize.
We were able to map the proposed route of the oil and gas pipeline, the East African crude oil and gas.
Twarapimye kuikarata ahazoca umuhora w'ibitoro muri yase. Uwo muhora w'ibirometero 1,442 ico twabonye nuko uzoca ahantu hari ibibanza 40 byose bikingiwe. Iruhande y'ivyo uzotwara ibirometero kwadarata 400 byabamwe inzovu. Inzovu zari zisanzwe zisugerejwe n'ibitari bike harimo abantu bubakaho ziba. Hari kindi kintu gikomeye abantu bazimurwa kandi sibwo butunzi bwonyene dufise. Mumenye ko ari ragi rya basokuru n'abanyokuru kandi tuzorisigira abana bacu. Rero twirinde gusambura ibyo twarazwe na basokuru kuko nta na kimwe tworonka dusigira buzukuru.
We will have nothing to hand over to the grandchildren.
Uko imyaka ibiri heze kuva mwaka w'2023 abahinga bo muri yase biyemeje kwama bahura kugira ngo bahane ivyiyumviro ku ntambwe bageze ko mu kurondera amasoko ntanga nguvu n'ingene ahamaze gutorwa yocugurwa agafasha mu iterambere. President Nkurunziza yavuze ko kugira ngo ibyo bishoboke hakenewe gukomezwa amahoro n'umutekano mu karere mu kwimba ibyo bitoro na gaze naho hakitwararikwa kutonona ibidukikije kuko bishobora kubangamira amagara y'abantu n'ibinyabuzima bitandukanye. Eloge Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge, tubibutse inshuti mwese komunika mu rwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Muri kirukuri.
Zahavuye bigenda gute?
Ari numva mpfuye neza. Gaso, kushavia gaso, ni wiki. Kuri kuri liste wewe.
ahari yo jewe gasore nje babonye ufite umutwe ukomeye ukwikorera amasanduku yinzu
none kagasuri
nakagaye niko bakora uko
none kwa kiyagenda gasore nje sinzi mbona cye yigumu
sister twigira na moto sister tugende sister eh tugende
we mami we chai we Chani zonotu shawo mazegu changa hauto weko tukuja muna makei.
Acha sha. Amarari yasu yi wabumu.
Niguti.
Kukuna krize ya tari.
Apani.
Tia, mukaya. Na mukawanyu musosi na hawe iga.
Matangu ye na hawe.
Sha. Walai utaveshira kawumu wapumu. Yere kutopazu kama.
Umusadara.
Acha.
Isha kitu mazano kundamuzi. Chao undamuzi waka.
Mewa suwa na nawa higu wa, yewe. Mumizi za huku mrazo kuzungu. Nda kurayata zofu magu simba.
Nega hapa, ura menyasi ni simba te. Mubi kibazo cha hara kemutu. Dabisa wajita homu.
Ewa, minda ona. Asha kanda la misho wenda kurahi.
Eba, madama guma kuri kila nila hafu. Sosi kuyi ndewa. Nda kufa na kwa mbu.
Ahogo njene, mariza wiguti.
Cha, ala upole pole njene.
Na kishash.
Kishash nyawa kikapani.
Abana bumura tuko kwa kundi nyene hari ya murenda ndi pare pare pore pore hakuna kitu
shareka
eh
papi wangu
shacha
satira nyene mwigori kanashiravamu
nawe navyao none wewe kuri koki wereka bandi ingere batumbereza nawe ugacuta ku mukinyi nyuma yigori nyende oya no kuri kwima
reka niwe niwenga
eh oya nawe
ndakubwira ikintu kimwe
eh
nawe nwenga mugabo
eh
Nisikiramishi muhungu.
Sha, oya mugabo nawe ntucutangura kugira ubwo bakubera ndabikuba gice.
Wewe
guma ku kivi utakivirira ibintu bizogenda fresh ni pole pole.
Sha,
sinjo.
Aya mezi yose ataka kaciraga muhungu. Kandi je mbona nasibe gusohora isukaga mana.
Oya nibisanzwe birashika. None nta urumva amara n'umwaka wose bagize mariage ariko bigatiba bigakura.
Aya, aya mugabo.
Mvuriza ati. Wowe tekan uzobona bibaye. Kanda pana kujula musisa rirongo mariza ya ativirungu. Kwebiki biki, wawu mureki.
Eka wewe vrema. Mbele nani chonda mbugini na kabisa.
Asha mimi ya mahoro mutekani hamurindi.
Sha, takugire kapare. Nga mwe mahoro umu mga ana. Chinzi kumujo gendo.
Mwebge! Mwebge! Apana kusundikana. Mutanda kumustari. Tanda kaizo bido. Ushikiriwa aravoma.
Tanito bido him. Tanito bido. Ele gani kwa kwa chuka muki.
Ati tanda.
Tanda. Tanda. Chiramu.
Ona baba etranje. Mwebge nibiki. Munaenda watu.
Tuje kuvoma.
Apana. Musubire iwanyu mupishe bangini.
Do subir in you, can it go with your quick bone? It will be about San Jovito. San,
move from my head. Power! Genda, Murafoma Iwanyu. Mugenda, Mutoke.
Wait. No creamy candy. Now, never jammed the cigar. Nemo take a shot.
Nakubi, Genda Murafoma Iwanyu Rusan. Hamuju Kwano. Hapa si kwenu, unasikia.
Cha, urabuga makemu huu. Na tunacha tuwata nungo tulimbu.
Unaona hilo bine? Nakuuliza, unaona hilo bine?
Na.
Ni maji ya babugo tu. Apana wa etranje, mutoke hapa. Mugende mutupishi.
Tato ni tupanga.
We. Ukumbuke kama uko etranje hapa.
Ha, ale.
Ujibuke.
Ngono ukora mwatwa kiye iwanyu ni muzi wibaza ko mutamura uburenganzira bwo kudufata nabe uko mwishake
mwari bihere
ibyo nibi
unataka ushwane unataka ushwane niko nakubanza unataka ushwane
ubu rero dupe nizara ninyote.
Mufe muranduke.
Nikiva.
Nikiva.
Tulaboma.
Amuta vo. Amunifomania.
Tulaboma.
Unataka uchwani.
Umunyena.
Unataka uchwani.
Nale mabizo kama.
Aunifomania. Aunifomania.
Tulaboma. Nagona.
Tulaboma. Mbachandi umukabo. Numfomana nga.
Tulaboma.
Nimufomana nga. Tulaboma.
Wemba, vitu gani hapa?
Ni nini? Ona hapa pumbafu barustani. Bali tuletea ngorani hapa kwetu bugo. Baenda kuvoma iwao.
Wemba, vitu gani weye? Duchobora kubima mazi.
Koli, usilete burofa. Amazi nayo iwacho. Unasikia?
Nasikia.
Aba ba etranje, baende kwabo.
Reka ibintu vyo kumera nabi, Wemba.
Na vyo kumera nabi.
Aba ni bantu kama sisi. Bagiri nyota ngatwe.
Koli, hivi sasa urashaka kubavugira. Unasemea ba etranje na kuuliza, unalasemea.
Ni batu kama sisi. Sikiliza Wemba.
Nisikie wei. Tulikosa kazi ku frontier kubera abo bakashindi ya Rusangi.
Sio makashindi ni watu.
Umviriza, umviriza. Ni jandi ko ndavuga. Barafunze umupaka natwe tunafunga maji. Kazi kuisha.
Wemba ndugu yangu. Si vyiza. Ndushobora kubuza bantu kuronga mazi.
Hakuna vya ndugu yangu wapi. Wewe ureke ugwamo huko.
Sikiliza, juki wa rufije, wa Rusange wa wabugo. Twese turanyotegwa kumwe. Eh? Ubareke bavome.
Ndanumwe amvomana nga. Ndabivuze.
Funderi, yeah. Muze muvome.
Ndanumwe amvomana nga.
Baravoma.
Wewe ndanumwe amvomana nga.
Baravoma. Wemba, wemba ndugu yangu. Wache wa
ariko yemwe mutarantabaye ampaye ubududu em twari tugeze kure n'ukuri akanda buse kure yamara sinzi ko mpava ndongwa imboga zo kubukoza bega nyene gaso aho gawa muhungu we ntiwo manuka mu mwonga ugasoroma imboga tugateka gena shaura abe kwari natoke yatwasigaye iyo
Nirekere shanirekere.
Eh. Utenda kwirekere? Mbe nyene ko mbona bafite bimunwa nibiki. Iyo ni nzara gusa.
Je ndakubwiye ngo ni nzara.
Eh. None nibiki kufyikira. Ishe. Bisa nise kuri. None wase kubimbarira biragusha.
Ma. Ndababaye. Ndababaye kandi cyane.
Eh. Mbe nahandi ko naherutse uvuga kugiye kuraba. Amanota yo kuri ezine.
Abahandabye jewe gasore basanganije nkiye kuronka kazi kanyuma kabaho.
Ndakubarira.
Sha, nakagaye ntikobako n'ukuri ku Imana.
Byagenze gute none?
Barubahuka bakangura mu bandi bose nkuko mengo jewe ndi gicibwa.
Niho kibimenya. Ego bayo.
Iyumvire nawe ma. Bamwe ba Johnny bose bari subo kwa giti babahaye akazi ko mubiro. Nanje ngo ni inkore aho gupakurura imiziko. Oya, sishobora kuvyemera no
kuri. Yagitangaje kaso.
Sino uvyemera ntivyo bawo.
None burya wewe. Hari icize wari wizeye kubarengero. Wari wizeye ko bogukiza abarengero nyene. Ego ma.
Ngo jewe gasore ngo nirigwe nikoreye amasandugu yisi kumutwe.
Baraga kore gwinte bishuje banyaguhura nikiza bijya bikenya
abandi bose baje kubadarara mu biro ngo nanje ndababera mu plan
ewe iyo ndiko ndakubwira ko abarengera arabayobe nushake kuvyumva ubuhohura vyiboneye
sha
kanurubone nta ciza kiva ku murengero harya nta kindi gicumuro wazize atari ukuru umuseruko
Nora, tenezo safuri ya tuzivike shanga kundi.
Eh, Nadia, minaona ibitu ni atari. Dusmeni, turonga bakria ku restoran.
Ikimba wajega shanga hugiri. Nuko nagatahe tukwa kama zedu teki vyo kujatu muhira gusezi.
Sasa Nadia, dukure iki. Tufi kubandanya basi, pitetre bakria bataku ya tu. Bazoza.
Baza kutika shanga, baza babu yehi. Hapo nawe ntuyebura bwa bundi.
Abatakuya najya mina kwambye abatakuya.
Ira abashanura tumaze indwizi biri zose duteka dusese. Umva twobandanya gute.
Ngwe.
Busi baze barondira ifizi rusangi.
Satufanya
ya. Yaheze wangu.
Tena bire ya fraud ya ransi. Alakini Nadia, tufunge restora yetu kweli.
Nukugarano.
Hapana, tuwezi funga vena.
Inone tugume tukuguri, atacho tuliko turinjit.
Nivivi sasa, biraheze. Restaurant, c'est fini.
Patuguri e frontier, nguifizi subire kuinjiri bugo, c'est fini. Akazikaraheze.
Tutafute solution, basi.
Solution, gashanor. Wewe kumenga nushaka kubona ko kabaye.
Tuyumvire basi, mimi sijui. Tuyumvire, tufanye. Ifo tupate solution bana.
Reka kwiruguri yumvira vyinshi nora, nta indi solution n'ukugara restora.
Ivi kweli? Tufunge, tunafunga restora yetu kweli.
Nadia
mimi sikubali.
Ahubwo n'ukurondera umukiriya tugure ibintu bisafuriye.
Nadia we nae. Atutauzisha.
Nono bundi hubona zitumari kigashano.
Tuziweke
tu. Uwe nukumenga nushaka kufye emel? Atukogaye restora shabja ahet.
Hapana.
Rekivya wanyarusangi na wanyabugo. Tuanze tuigaruki lizengaha, unaho tuandanya tuasomera. Inhera no mwashikiri je kundiche igeruka. Hariko mdukundire tuanze tuibuti akabazo tuwalitua wajiji.
Turumvise ingene Nora akibuye wundi munyabugo mwene wabo ngo areke kwitaba nyarusangi bikoko. Bega ntiyari gushobora kwihorera akamushigikira na rijya bose basangiye umugo. Mubivuga kwiki?
Duhere ku ntirano yatanzwe na Egide wo mu Kayogoro mu mabanga. Makamba yagize ati nyifato ya Nora yo gukebura mwene wabo basangiye umugwi ndayishigikiye kuko inzigo ntacimara kandi ngo wihura incuti ukamara umuryango. Unakare twese turi bamwe ntanya gupfa ntanya gukira. Ukandi udashaka ko bakugirira nuko akigirira abandi.
Ubundi yagize ica shikiriza ni niyo nyishu pita umunyeshuri wo kuri Ekofo Gahororo mu ntara ya Makamba. Agira ati mvugo ya Nora ni nziza cyane kuko mugenza wakoze ikosa niwe kwigera umushigikira ngo nukubonye musangiye ubwoko canke urukoba canke ko muvukana na kare umuntu akwiye kwagirwa nikosa yakoze.
Bienvenue ragira wibujumura muri komine Mutimbuzi zone Rubirizi nawe ati vyukuri byari gukunda ko Nora ashigikira mugenzi we yacyogeje abo badasengiye mugwi ariko kuba atamushigikiye ni intambwe nziza cyane guko ni byiza kuvuga ikina kuko kiri cabaciza canke kibi na karengo barayamaze ngo amaja kuzima samafata na mende.
Tuje mu ntara ya Muyinga aho Christian Banyankunda agira ati ego nivyo kandi nivyiza kuko umuntu kuba musangiye umugwi nibisigura ko mwikosa ucumushigikira witwaje ko musangiye ahubwo ramureka ko inyifeto yiwe kuba badasangiye umugwi ko ari bi cyane ukamuhanura niho uba unamufashije. Ati twebwe mu kibano bakunda kuvuga ko mwene wanyu wofuma umutangira hadabu akumushigikira mu makosa kuba rero yaramuhanuye atamushigikiye kubera ko mwanka ahubwo nabone ko inyifeto yiwe yo kuvuga andi uko batari abita amazina y'ibikoko ari mbi cyane. Ati gucyo bitume abona ko yabacumiye ko yongera basabe n'ikigongo.
Reka tuvi muyinga tuje mu cibitoki neza na neza mu rugombo aho ndayambaje Tito na wenyene ngo ashime inyifato y'umunyabugo Nora kubera yerekanye ko gusangira umugwi bidasigura ko dusangira n'ivyumviro byose. Nora rero ngo yerekanye ubutwari budasanzwe ko ngo araho bishika abantu bamwe bamwe bakabona ibintu gutandukanye nabo basangiye umugwi ngo ariko ntibatinyuke guserura ikiri ku mutima maze bagaheza baga sasira ndavi kiwi kandi bari gusobora guhindura ibintu.
Everine mu ntara ya Ruyigi agira ati ko musangiye umugwi ntibisigura ko akoze ibitari byo utomuhanura ahubwo mu busangiye niho umwereka ko arenganya abandi kumbure uvyumva gusumba kuko ababibwiwe n'uwi wawe.
Dorize ku ntirano ya Rebecca Bujumbura yagize ati Nora n'umuntu azi kubona neza n'abadasangiye ubwoko canke ubwene gihugu ngo ahubwo nabandanye araba n'abandi ko bohindura bakamenya ko kudasangira ubwoko atari icaha kubera ko umwe wese yisanze yavukiye mu muryango munaka canke igihugu kinaka. Hari n'abandi benshi mwatwandikiye muri hirya no hino aho twavuga nka Olivier Niyonkuru umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi anashima mbere cyane inyigisho ziri mu gikino muri Kirekuri agira ati ndabashimira ku nyigisho mudahingesha na kuduha kuko ziranshika ku mutima bigatuma ngira imigabo myiza yo kubona nabo dasangiye ibyiyumviro. Arangiza agira ati mukomeze ganiro cyanyu kuko kiranyubaka. Abandi batwandikiye ni nka Safari w'Ikabarore mu Kayanza Leonidasi ku bw'Imana muri komine Marangara Ingozi Hakizimana Fidele umunyeshuri wo mu ntara ya Rutana Nadine Nkurunziza Imusenyi mu Rutovu Kanezius Bugenyuzi Aline Kibago Darcy Mucibitoki na Deje mu Rutovu Mugisha Belize Imurambya n'abandi benshi tube turasoma amazina. Rikubonaho rero tubasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira
akabazo k'uyu munsi naka tugeze ku gice cy'amajana 499. Wewe nk'umukunzi wa muri Kirukuri kino gikina hari cyo cyo cyarakumariye mu buzima bwa misi yose tanga karorero
ukabufise rero icushikiriza utwandikire kuri za nimero arizo 75 amajana munani na mirongo munani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu canke naho kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu. Ku bakoresha bwa buhinga bwa WhatsApp murashobora kwandika inimero zanyu kuri izo nimero tubashikirije, hama muje murirongera igikino muri kirukuri kundwi kundwi. Murakoze naho butaha.
Cari igikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misese gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia.
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi rya Amerika. Mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.